Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu iganiro rya kino gitondo bigiye kuremeshwa na Joe Diane Ninahazwe. Tubihera ku makuru agezweho hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Diane, turahera mvugwa muri Israeli na Palestina. Uguhagarika imigwano hagati ya Israeli n'umuhari Hamas ugenzura igisagara cya Gaza kwatanguye gushyirwa mu ngiro mu gaturuturu ko kuri uyu munsi wa gatanu nyuma y'iminsi 11 y'ibitero by'indege za Israeli ku banyepalestina hamwe n'ibyavuye i Gaza bitumbera muri Israeli. Uguhimbaza akanyamuneza kuko guhagarika intambara kumvikanye mu mabarabara y'i Gaza haciye iminota bishyizwe mu ngiro nkuko bamenyesha makuru bitorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP babivuze. Igihugu cya Misiri nicyo cyafashije kumvikanisha izo mpande zibiri. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden nawe arashima uko kumvikana. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu cyavuze ko akanama ka leta kajejwe umutekano kemeye ibyashyikirijwe n'abategetsi ba gisirikare mu kwemera ihagarika intambara ryafashijwemo na Misiri atakibanje gusabwa. Umuhari Hamas nawo nyene wemeje iryo hagarikwa ry'intambara. Ibitero bya Israeli Gaza byishe abanyepalestina 232 barimo abana 65 hamwe n'abagwanyi ba Hamas ndetse n'abandi bantu 1,900 barakomereka nk'uko bivugwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ku ruhande rwa Israeli 12 nibo bahasize ubuzima. Muri Afrika, ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ejo kuwa kane ryasabye ko intwaro ya demokarasi isubizwaho mu mezi 18 muri Chadi aho akagwi k'abasirikare kafashe mu minwe uburongozi bw'igihugu mu kwezi kwa kane inyuma yaho Idriss Deby Itno afiriye ariko agwanya Barobeli. Ako kagwi k'abasirikare karongowe n'umuhungu wa Deby ariwe Mahamad Deby kashyizeho leta mfata kibanza y'abasivile kemera kuzotunganya amatora mu mezi 18. Mu rwandiko uwo muryango wasoye uvuga ko wigije inyuma uburyo bwose bwo kongereza ikiringo cya leta mfata kibanza kugeragezwa muri Chadi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yarahagarikiye ibikorwa byo kugurura ikivuko kigira kabiri cy'igihugu inyuma ya Mombasa kiri mu gisagara cya Limu mu buraruko bw'igihugu. Icyo kivuko cyubatswe n'Ubushinwa ku miliyari 3 z'amadolari kizofasha Ethiopia, Sudani y'Ubumanuko hamwe n'ibindi bihugu bidashika ku ibahari. Perezida Kenyatta yavuze ko gishobora kuba umuhora w'akarere uzotuma gahinduka ibidandazwa bigahanwahanwa byoroshye. Iyubakwa ry'icyo kivuko cy'Lamu ryatanguye mu 2016. Kenyatta avuga ko uwo mugambi uri mu twigoro tw'igihugu two guhindura ubuzima bw'abanyagihugu biwe. Kenya yiteze kurangiza iyubakwa nyezina ry'icyo kivuko neza na neza mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Abategetsi muri Guatemala ni muri Amerika y'Epfo ejo ku munsi wa kane bavuze ko abantu bashika indwi aribo bapfuye inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'imigwi idacana uwaka y'abanyororo mu ibohero rya leta ya Quetzaltenango mu burengero bw'igihugu. Umuyobozi w'amabohero muri Guatemala Luis Rodolfo Escobar yabwiye abamenyeshamakuru ko iyo migumuko yatanguye ku munsi wa gatatu mu gisagara cya Cantel kiri ku birometero hafi 25 mu burengero bw'umugwa mukuru Guatemala City. Imbarutso y'ubwo bwicanyi yabaye igihe umugwi umwe umenyeye ko umugore w'umwe mu wundi mugwi yishwe. Igipolisi kivuga ko batandatu mu bapfuye baciwe imitwe muri iryo bohero.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose uhejeje kudushikiriza haya n'andi nyibutse abakunzi b'ijwi Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Njuti bakunzi b'ijwi Amerika nongere ndabashimire ko mubandanya kumva ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye ubu naho Imuzi z'Abarundi zigera ku 1400 nizo zigiye kuza ziratahukanwa mu gihugu cyabo kundwi zivanywe mu gihugu cha Tanzania. Mu gihe impande zerwa n'ibikorwa byo kubatahukana zemeza ko abazotahukanwa ku bushake bwabo bamwe mu Barundi bahungiye muri Tanzania bavuga ko baburabuzwa kugira ngo bate bomoke.
Banyuruzwa mu ijoro kugeza naho byamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo batwagwa mu Burundi muri abo bose barenga 90 baburiwe irengero harimo abishwe ko nibyo ariko harimo n'abashobora ko barashikanye mu Burundi n'abo bagifungiwe mu gihugu cya Tanzania.
Uyu ni Leopold Rostarangabo icegera cyutwara ishyirahamwe CDDH Vicar rivugira Abarundi bahungiye muri Tanzania mu Rwanda naho muri make gisata kiburanisha ibyaha mpuzamakungu na ndengerambibe muri sentare nkuru carayigijeje kumviriza abaregwa muri dosiye ya Paul Rusesa bagina uko ari 20 haya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahe mwaramutse n'ikaze makuru twafitiye muri kano gatondo duhera ko yagezeho mu gihugu cy'u Burundi ari impunzi z'Abarundi bagera ku 1400 aribo bagiye kuza baratahukanwa kundwi mu mice ibiri bavuye muri Tanzania. Intumbero y'iki gikorwa ni uko impunzi zirenga 144 bari muri Tanzania batahukanwa bose atawusigaye inyuma. Ivyo ni vyumvikanywe ko mu nama nyabutatu yihuza u Burundi ishami rya Onigita impunzi ku isi HCR na Tanzania yari maze iminsi ikoraniye i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda aratubwira ibizokwisungwa kugira ngo abatahuka batahukane.
Imane zitatu zegwa n'ikibazo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania arizo icyo gihugu cyazihaye indaro u Burundi zikomokamo hamwe na hase afishamwe impuzamakungu rizitaho zemeranije ko impunzi zitahukanwa ari iz'ibyisabiye ku gushaka kwazo gusa. Itangazo ijwi rya Amerika rya Ronse risoze inama nyabutatu yahurije impande zose i Bujumbura kuri uyu wa gatatu rivuga ko ubu hagiye kujaratahukanwa impunzi 1400 mu minsi ibiri kundwi. Umushikiranganje w'intore y'agate mu gihugu ari nawe ajeje ikibazo cy'impunzi Jervendera Kubuca niwe yasomye iryo tangazo.
Twumvikanye yuko tugiye gushyiramo ingufu nyinshi kugira abifuza gutaha ku bushake bwabo bose tubakire batahe mu gihugu cyabo cy'amatano ubuki, kandi ko tugiye no gushyira izindi ngufu ku mupaka duhana n'igihugu cya Tanzania mu kuringaniza amabarabara bacamwo baza no gushyiraho centre izotuma baza barashikiramwo kugira baze ku bwinshi. Iyo centre igiye kubakwa byihuta. Hariho n'ibindi twumvikanye ko ushaka guhunguka afise ibintu byiwe bazaza banza kubiturungikira kugira tubafashe mu ngorane zahora ziboneka rimwe na rimwe.
Nabo biruko Abarundi bahungiye muri Tanzania bamaze iminsi batakamba bavuga ko bariko barirukanwa ku nguvu ndetse bamwe muri bo bagafungwa abandi bagahoterwa ubuzima. Leopold Rusharangabo n'icegera cyutwara ishyirahamwe CDDH Vicar ribavugira.
Banyuruzwa mu ijoro kugeza naho byamenyekanye rero ko hariho na bamwe muri bo batwagwa mu Burundi binatwereka ko kandi ko no muri abo bose barenga 90 baburiwe irengero harimo abishwe ko nibyo ariko harimo n'abashobora ko barashikanye mu Burundi n'abo bagifungiwe mu gihugu cya Tanzania.
N'ishami hase akagita impunzi ku isi riremeza ko mu gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania kirimo agahaze. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika Filippo Grandi atwara hase ku isi aheruka guhamagarira icyo gihugu kurabira karorero ku gihugu cy'u Rwanda mu gutahukana mu bwigenge impunzi.
Je pense qu'il faut regarder comment c'est fait au Rwanda.
Atenibaza ko akarurero keza ari ingene bigenda mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu nibo bisabira gutahuka, bose bibwirizwa kugenda gucyo. Muri Tanzania turacyafite ikibazo gikomeye, ariko murazi ko hari ubutegetsi bushasha. Ubu turi ko turabiganira ko kugira ngo itahukanwe y'impunzi z'abarundi rigende neza. Twizeye ko ibiganiro turimo bizotorira inyishu ico kibazo cyo gutahukana mu ituze impunzi. Aha waseruki igihugu cha Tanzania muri iyo nama nyabutatu arabihakana. George Boniface Simbachawene yamenyesheje ko utahukanwa wese abari wabyisabiye kugatwe kiwe ku kibazo cy'abafungwa canke bo babahohoterwa uwo mushikiranganje w'intore hagati mu gihugu yemeje ko ayo makuru atayo afise, ariko ko hamwe hoba hari wakoze icaha kanaka ahanwa nk'uwundi mu Tanzania wese hisunzwe amategeko. Kuri we icifuzo cha Tanzania nuko impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo ine na bine z'abarundi zitahukanwa zose. Ati icyo twifuza ni uko leta y'u Burundi yofashwa bimwe biboneka muri ubwo mugambi, haba mu nyubako n'ibindi bikenewe kugira ngo impunzi zose zitahuke. Twebwe twari twarabakiriye basaba ubuhungiro kuko n'uburenganzira bwabo n'ubunyene n'uburenganzira bw'izo mpunzi guhunguka, cyane cyane iyo icatumye bahunga kitakiriho. Muri iyo nama yabereye I Bujumbura, utwara hashtag mu Burundi Abdul Karim wewe yifuza ko abatahutse bofashwa mu gusubira mu buzima busanzwe. Ati ni kumenya ko gutahuka kw'impunzi ari intango y'urugendo rurerure abatanguye mu buzima busanzwe. Mu gihe hadashizwe ingufu mu gushigikira izo mpunzi mu buryo buboneka, bashobora no kugira ingorane ziruta izo barimo mu buhungiro. Icyo bikoze aha haracyari ikibazo, kuko bamwe mu bahunguka babwiye Ijwi rya Amerika ko basanze amazu yabo yarabomotse.
Twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Kubera utarimye nta n'ikintu tureza, inzu na durazi ko zabomaguritse.
Ishirahamwe HCR ryerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abarundi barenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri bamaze gutahuka bavuye muri Tanzania, nayo abarenga ibihumbi mirongo itatu batahutse bavuye cyane cyane mu Rwanda. Abarundi bagisigaye mu buhungiro cyane cyane mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko nabo barenga gato ibihumbi amajana abiri na mirongo icyenda na kimwe, hafi igice cyabo bari muri Tanzania. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi n'amashinga mateka y'ico gihugu ejo kuwa kane yaremeje integuro y'itegeko igena igenekerezo rya munani z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utashe nk'umunsi wahariwe guhimbaza imboneza y'ikirenga yo kuzirikana igihugu. Iri teka muribuka ko ryatewe uwahoze arongoye u Burundi muhisi Pierre Nkurunziza yasezeye isi kuri iyo tariki ya munani nyene mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Mu bagize n'amashinga mateka y'u Burundi abatoye iyo nteguro yemeza uwo munsi ni bice mirongo irindwi na bitandatu birenga, mu gihe abagiyamirije barenga ibice mirongo ibiri na bitatu bagizwe nabo mu mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Elo Juli Kaneza.
Muri aya makoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura mu mukuru w'ubutunzi nta mpari nyinshi zahabaye, kuko umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi wiganze inama nshinga amateka kwabaye nk'uguhezagira gusa abashinga amateka bake umugambwe Senere utabwanwe n'ubutegetsi akaba aribo baberekanya amakenga. Umushinga amateka Jean Claude Nimubona asanga imvo nyamukuru Pierre Nkurunziza yoshirwa hejuru y'izindi ntwari ariko yarwanije amacakubiri
ibikorwa by'urukundo yadukoreye kuva ndetse ashyikaniye Arusha yashyize arwanya n'abandi barihariye ibintu bijyanye n'iby'ubwoko, aho asanga hari imigwi y'amagesesijed ariko agenda yashyize agahinda ndetse atwariyeho yashyitse arwanya biboneka utugwi tunaturiya tubigirira amoko dushikaho n'imigambwe hano mu gihugu hari yari hari ifatiye ubwoko na buriya.
Mugaba gatoro wasa twara umugambwe Senere wabona ko kino cyubahiro kidakwiye guhabwa umuntu atakiriho kubera impamvu asigura.
Icyo cyo cyije cyemeje ko umuntu atakiriho mu mumenga yagoye. Uyu munsi ko wari perezida Nkurunziza atakiriho yoguma yinde gute? Igira kabiri nibaza yuko iri tegeko rirafite agahazi. Turambye ukuntu byaje
La constitution qui a été abolie, il y a la
Janine nibize umushikanganje w'ubutungane yajanye ari no tegeko mu nama nshinga mateka yavuze ko ari hakenewe impinyanyiro gusa
bavuga bati ntiwazohagararira uyu munsi ntibyari gushoboka kwa uhagararira uwo munsi kuko atakihari ikindi nacyo ni impinyanyiro y'ibetwa batugezemo ni volonté politique kugira ngo uwo munsi mukuru uve mu kwezi kw'indwi nyabuna uve mu kwezi kwa gatandatu kugira ngo jukuri habicibutso cy'umunsi uwo muntu atarasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi habicibutso cyo kumwibukira ko intumbero nyamukuru y'inyanyurwa y'icyo tegeko yari ingingo ya kane niyo yavugwa mwirimo uwo munsi ikongera ikavugwamo uhagararira uyo munsi
Irwanda yo umunsi wa muhariwe buri mwaka bamwe mu bashinga amateka nka twavise habona rugira bifuza ko no mu bigo by'urwaruka ubuzima bwarandanya kwigendera nkunziza bwo kwigishwa
n'umuntu yakunda kwigishwa cyane kuba rero gushiraho muri zo zanze jeune umunsi uko rwaruka bigera amakumbiri z'impanuro yagenda atanga kugira ngo by'ukuri urwaruka rwacu rufatire ko karoro kuko yari icyitegererezo
Mwunze zaba mkuru kihugu wa mbele omgo kwa wakaba hutu ya tuwa ye kilingo kile kile mwurundi nubu gini ya kitanu ya nyuma ya hito mena nyinduru zivuga batavuga rumwe na sende zevu zeze waka mwagiriza koi hakikindi kilingo chini ya kitanu atari ye mele welejuru ya mnyaka chumi ya la mazalongo rurundi ya bushika nyweko na masezano ya arusha umgo wa ya buke mwuriko mine mwumba inhala ya ngozi mwuraru kwa mwagihumbiki mwema ja nchenda na mwungu tandatu na kane aliko na wea shenge ya meza vili mbele yuko soze la icho kilingo ya na gatatu ukwezi kwa gatanu 2015 mu bari bashatse kumukombora kwisonga hakaba harimo wahoze yatwara iperereza yiwe Pierre Nkunziza yakunda kwizagira no kwemeza ko yerekwa icyo bikora imitsi mike imbere yuko ahitanwa n'ico leta yisihagarara ry'umutima yari yavuze yuko asozereye yerekanwe nwanyi ba Sende David de Evariste ndayishimiye aramutse igihugu ubu nk'umusubirizi wiwe Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
Turabara mukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo dutandukira ubu naho yavugwa mu Rwanda tuyahereye mu by'ubutungane aho igisata kiburanisha ibyamuza makungu na ndengerambibe muri sentare nkuru y'u Rwanda ejo cahejeje kumviriza abaregwa muri dosiye ya Paul Rusesabagina uko ari 20 uko bamwe n'abandi bireguye tubibaza mugenzi wacu Asumta Kaboyi twari twarungitse muri sentare
Mukanduti Angelina w'imyaka 70 wahoze ashinzwe amashuri muri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali niwe mugore umwe rukumbi uri mu rubanza rurerwa amapolisi sabagina n'abandi 19 yemereye urukiko ko yagize uruhare mu byaha bibiri aregwa. Mukanduti yagarutse ku mateka yatumye yisanga muri iyi mitwe yaje kumenya ko ari iterabwoba ruko agaruwe mu Rwanda umwaka ushize. Yavuze ko yahunze u Rwanda mu mwaka 1994 akajya mu cyahoze ari Zaire agatatana n'umuryango we. Yaje guhunguka mu mwaka 1997 aba iwabo mu majyaruguru y'u Rwanda. Gusa avuga ko yongeye guhunga mu 1998 yumvikanisha ko intambara y'abacengezi irangiye habayeho guhiga bahungutse bava muri Congo. Yasobanuye ko muri 2016 FDL yacitsemo ibice hakavamo CNLD ubwiyunge ya Irategeka Wilson waje kumuha umwanya wa komiseri w'iterambere ry'umuryango. Asobanura ko mu buyobozi buriho mu Rwanda muri iki gihe yabigereranya no kuba ministre. Abajijwe ku byaha aregwa byo kwinjiza abana b'abakobwa mu gisirikare cya FRN yasubije ko amaze kuba komiseri yagiye mu nama perezida wabo Irategeka Wilson akababwira ko ingabo za CNLD ziswe FRN. Avuga ko yahise atekereza icyo yakora nk'ushinzwe abategarugori n'abari bari kumwe mu mashyamba ya Congo. Yagize ati "Nari ngize amahirwe mbonye komisariya irimo abakobwa kandi twaraterwaga buri gihe abasirikare bakajya kurwana ngasigarana n'abagore n'abana nababo turindagira ugasanga twirukansa amashyamba." Yavuze ko yagiye gusaba Wilson Irategeka ko abakobwa bahabwa imyitozo ya gisirikare akabyemera. Mu rukiko yasobanuye ko icyo yakoze ari ugushishikariza abo bakobwa kwinjira mu gisirikare ko nta wagiyemo ku ngufu. Agaragaza ko we ibikorwa bye byarangiriye mu gukora urutonde rw'abifuzaga kwinjira mu gisirikare akaruha ababishinzwe akaba aribo babatoranya. Mukanduti yasobanuye ko atigeze amenya ibitero bya FRN yabyumvise araho babaga mu nkambi ya Ifaringa muri Masisi. Yabibaza Irategeka akamubwira ko babitewe n'uko ingabo za Runi ziba muri Congo MONUSCO zitashakaga kubahuza n'u Rwanda. Yamusobanuriye ko bashaka gukanga leta y'u Rwanda ngo rumenye ko bahari bemere gushyikirana. Uyu mudamu Mukanduti yavuze ko atigeze agira uruhare mu bitero bya FRN kandi yamenye ko byiciwemo abantu ageze mu Rwanda, ndetse ngo yabwiwe ko FRN ari umutwe w'iterabwoba atangiye gukurikiranwa. Nibwo yagize ati "Ndasaba imbabazi imiryango y'abari abantu babuze ababo n'ibintu, ndasaba imbabazi sosiyete y'u Rwanda by'umwihariko perezida w'u Rwanda hamwe n'Imana." Urukiko rwamubajije impamvu atitandukanyaga n'ibikorwa bya FRN mu gihe avuga ko atarabishyigikiye. We yagize ati "Nari kuhava njya hehe ko uwo nari nzi ari izo mpunzi. Nemeye kubana nabo turi kumwe dutegereje uko bizagenda." Yavuze ko ibitera inkambi yabo yagabweho byatumye bahunga bava imasisi muri Kivu ya ruguru bagera muri Kivu y'epfo, nyuma bacyurwa mu Rwanda aho yageze agafatwa gafungwa. Aha ati "Ni nabwo namenyeshejwe ko naciriwe urubanza mu nkiko Gacaca nganishwe igifungo cya burundu." Nyuma y'uko abaregwa bose basoreje kwiregura, uretse Dusese Bagina wikuye mu rubanza ku mpamvu yasobanuye ko atazabonera ubutabera mu nkiko z'u Rwanda, urubanza rwakomeje humvwa abaregera indishyi basaga 80. Abunganira abaregera indishyi basobanuye ko harimo imiryango yiciwe abantu mu bitero by'agabe na FRN, harimo abajyanywe n'uyu mutwe bikoreye ibyo wasahuye, harimo ndetse n'abasahuye ubwabo. Ababunganira bari batangiye kuvuga umwe ku wundi ibyo basaba kuzahabwa mu byabo byangijwe, ndetse n'indishyi z'akababaro batewe n'ibyo bitero. Abunganira abaregera indishyi kandi bavugaga ko abaregwa bose bazabaka indishyi, bagasobanura ko utaragiye mu bitero byishe abantu cyangwa ibyasahuye yatanze amabwiriza ko abari muri iri tsinda bakwiye kuryozwa ibyaha byose byakorewe abaturage ba Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, ndetse n'abo turere twa Nyamasheke na Rusizi. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu, abaregera indishyi bagisobanura ibihombo batewe n'ibi bitero. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Assumpta Kaboyi, dukundire tugume mu gihugu cy'u Rwanda. Habandanye amarushanwa nyafurika mu mukino w'amaboko basketball ariko abera ku murwa mukuru i Kigali. Uno munsi ayo marushanwa yinjiye ku munsi wayo wa gatandatu. Umenyeshamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda dukurikiranira na hagufi zino mikino ari muri Kigali Arena, atubwire uko ayo marushanwa ahagaze.
Buhoro buhoro amakipe aragenda yibonera amatike yo gukina imikino ya kimwe cyaka nikirangiza ni rushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera mu nyubako y'imikino ya Kigali Arena i Remera. Nyuma yuko Patriot Basketball Club yo mu Rwanda ibaye rubimburira ngabo ubwo yatangiriraga abasigaye bose gukatisha itike yayo itsinze Gendarmerie Nationale muri Madagascar mu mukino wa kabiri wo mu itsinda rya mbere. Kuri wa kane amwe mu yandi makipe yafashe uwo murongo. Mu itsinda rya kabiri Petro de Rwanda yo muri Angola ibifashijwemo n'abakinnyi bayo ngenderwaho nka Joaquim Valdelicio, Childe Dundawo, Olympios Priano na bagenzi babo batsinze bigoranye Forces Armées Police muri Cameroon amanota 66-68. Uyu ni umukino wa kabiri abasore b'umutoza Jose Neto batsinze kuko bari bahereye kuri AS Police yo muri Mali ku mukino wa mbere. Indi kipe ikomeje gukangaranya benshi ni AS Monastir yo muri Tunisia. Mu mukino wayo wa kabiri mu itsinda rya mbere yatsinze inarusha Rivers Hoopers yo muri Nigeria. Intsinzi yaje iyongera ku yindi mvura y'amanota arenga ijana bakabuhariwe ba AS Monastir bari batsinze Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar. Kwa gatandatu tariki 22 y'ukwezi kwa gatanu guhera saa 3 z'ijoro Monastir izacakirana na Patriot yo mu Rwanda batanira kwicara ku ntebe ya mbere mu itsinda. Mu bakinnyi ba karahabutaka umutoza Alan Major wa Patriot agomba kwitondera twavuga James Majok, Murad El Mabrouk, Makem Ben Romdan, Radwan Slimane n'abandi. Mu gihe hari amakipe arimo gutera intambwe igana imbere hari andi makipe yicariye isigara ishyushye nyuma yo gutsindwa imikino ibiri. Muri ayo makipe ahagaze nabi twavuga Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar, Forces Armées Police yo muri Cameroon na Rivers Hoopers yo muri Nigeria. Ku birebana n'imitegurire y'irushanwa rya BAR abantu bakomeje gutangarira imikorere ya kinyamwuga irimo kuranga abashinzwe imirimo yo gukurikirana imigendekere myiza y'imikino n'imibereho y'abayitabiriye.
Ntakantu n'akamwano kabacika usanga ibintu byose biri anorwe. Icyo kintu nagishimye cyane mu by'ukuri urabona ko ari abantu b'abaprofesiyoneli kabisa.
Gusa ubu bushake bwo gukora akazi kanoze rimwe na rimwe bubangamirwa na kirogo ya za hato na hato zirimo ihuzanzira rya murandasi rigenda ricikagurika muri Kigali Arena i Remera, ku buryo hari bamwe mu bashyitsi batangiye kwijujuta bavuga ko interineti yo mu Rwanda ishobora kuba iri ku rwego rwo hasi. Kuri wa gatanu hari akaruhuko imikino y'irushanwa rya BAR ikazakomeza ku wa gatandatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radiyo Ijwi Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Akawe no ngaduce dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro Marie Kumana Joy Diane ni nahazwe yakoze Facile Gebeu yegeranije amajwi yacu hamwe na Etienne Karekezi yaraduhagarikiye ahanje Diane nahazwe tuzosubira ku munsi wa Mungu mukurindira mandanye kugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu na ubutaha.
Yeah. seen them myself.